VOA. Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com mu Rwanda turi kuri FM 104.3 mu Burundi FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri.
Hagati ya saa 5 na minuit Frère directeur Nimirijimana Philbert aca arasezera abo bari kumwe agiye ashitse ku muryango baca baramurasa.
Uyu ni musitanteri w'intara ya Bururi mu Burundi, Nkurunziza Christian, ku iyicwa ry'umuyobozi w'ishuri ryisumbuye Lise Rutovu. Ni mu kanya gato cyane mu makuru. Abantu babiri baraye bishwe mu ntara ya Bururi mu Burundi. Umwe ni Nemereje Imana Philbert, umuyobozi wa Lise Rutovu muri komine Rutovu, undi ni uwo muri komine Mugamba, aho abandi bantu babiri bakomeretse mu kurasana hagati y'abashinzwe umutekano n'abasuma. Maze kuvugana na musitanteri wa Bururi, Nkurunziza Christian, arasobanura uko byagenze.
Ejo ku ishure ryisumbuye ryo mu Rutovu hari hategekanijwe ko bagira deliberation y'amashuri ku mashuri iryo shure, hanyuma baragira barakora ivyo ico gikorwa bari bajeje cha deliberation cy'ukuraba abana ibibazo bakoze nyene babikoze n'ico bo nabo bofasha nkumbure babone bagize umwete kugira ngo bakaba batakwiza amanota. Hanyuma ico gikorwa rero caratevye cashitse mu masaha 3 y'ijoro, hanyuma giheze baca baja gusangira akarahuri abo bari kuri ico gikorwa yari umuyobozi nabo basanzwe basangiye iryo banga ryukurera kuri iryo shuri. Hanyuma hagati ya saa 5 na minuit Frère directeur Nimirijimana Philbert aca arasezera abo bari kumwe ati ngiye kuruhuka ko ndafite ibindi bikorwa nzokora ejo kandi byihuta. Hanyuma baramusezera abo basigara ngaho agiye ashitse ku muryango baca baramurasa, bamurashe gushika n'ubu inkozi z'ikibi turacarondera izo arizo ntiturazimenya, ariko ashoboka yuko ashobora kuba yazize icyo gikorwa bari biriwe barakora, ariko cyari bwasohoke ntibari bwamare ntibari bwavyafishe. Ariko mugabe murazi yuko muri ubu buhinga bwa none hashobora kuvamwo nk'umwe asanga yararungitse SMS akayirungikira nk'umwana yoba yari yagize nk'ingorane cyangwa iki. Ariko amakuru adushikira atubwira yuko ata kintu na kimwe abana bari bwamenye, kandi noneho urumva n'umuntu asa n'uwari yakurikiranywe umwanya utari muto. Ahandi naho niko turatohoza mu Mugamba naho hari igihe cy'isaha 11 n'iminota mikeyi hariho umuhungu yitwa Janje yagiye muri ya migu y'abasuma kuvaho habereye ya mouvement sélectionnaire mu mwaka uheze. Uwo muhungu yari yarahevye amashure yari mu mwaka w'icyenda, hanyuma urumva aba aronse akazi, yibaje ko aronse akazi gashasha ko kugira zari babana. Hanyuma
nawe ubwo nukuvuga ko afite inkoho,
yararonse udukoho, yararonse inkoho ajya mu bandi bajya bagira imyigaragambyo, wewe wacagumirayo abandi baragarutse uko bari kubisagashi baragaruka mu mirimo yabo abandi barasubira mu mashuri ariko we yagumyemo. Rero abo bantu baza barapfa canke iyo miduga ihora itegegwa amatwi adusumira yoba ari we, hanyuma akaca yinyegeza mu bene gihugu nkumbure agurira utuyoga bazinanye. Ariko tuguma turiko turamurondera hirya no hino, twarasabye muri ya nyabune, twarasabye muri za komite mixte de securite yuko bo mucungera mpaka tumufashe. Ejo rero igihe cy'isaha 11 niho zijya komite mixte de securite zabwira abapolisi ati turamubona turamubonye ahantu kandi hamaze umwanya munini ari karanye inzoga ari kumwe n'abandi bantu babiri. Aho rero abajejwe umutekano bakibanyarukirayo bashyitseho arababona kirabitanga carabarasa urusasu yakoreje pistole. Hanyuma abapolisi bacabara musubiza cariruka atesha guje niho munyuma twasanga abo bari kumwe harimo umwe yapfuye nundi yakomeretse hanyuma yakomeretse yaciye ajanwa mu bitaro by'Imatana kandi ntafise ubabare bwinshi nkumbure abaganga baciye babyitaho bakamukwikiranira hagufi
no kuvuga ubwo ni ukuvuga ko uwo muhungu uwo musore afite akagwi bakorana
uwo musore
uwo ngo witwa Janvier
bo Janvier ni umusuma karuhariwe aguma ari kari bari ko bivuga utuma turi ko turamutesha hanini ni bamwe bahora bavuga ngo bagwanya amamanda je nkababaza nti niko ndabaza bene igihugu nti murabona yuko ivyo bagiyemo ari bibakwegira karambaraye kuko ivyamanda sivyo kuja kuva muri butike sivyo kuja kurara ku mugona abantu sivyo gutegera umudugu renganye umisi heze ku itariki ya gatandatu ukwezi guheze twarafashe uwari yagiye muri uwo mugwi nawe nyene bari kumwe yahoze ari umusoda yavuye mu gisirikare muri mu mwaka w'2009 wewe yategerera imiduga ahitwa Mugwingwe impande yo muvyuye hanyuma twaramufashe haheze iminsi ibiri tushadufata utwana twamufasha tw'utunyeshuri kamwe kiga mu ya gatandatu kandi kiga mu yindwi ubu bari mu minwe y'inyamira babi bariko barabakuramwo ubwo bube ako gakoko kugira abazuhaze basubira mu mirimo bari basanzwemo urumva bagiye kuroga none umwana yiga mu ya gatandatu ku murongo ukamwigisha inkoko kugira zariba namakosa gose
bwana buramatari waburinda bashimiye cyane
nanje ndabashimiye n'ukuri muzoze muradutera kamo kugira tuze turaha umuco iyo mwumvise ikintu
impunzi z'abarundi zirasaba guhagararirwa mu biganiro by'amahoro bihuza abarundi muzi ko biteganijwe ko bizasubukurwa mu cyumweru gitaha aba rero bahunze babibwiye umunyamakuru wacu Tabita Mukamusoni yabasuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda
twebwe nk'impunzi ikibazo cy'ibiganiro bavuga biri ko biraba twe tuvuga ko ari nk'umugani kuko ntabyo tumenya ntitumenya ngo biyumuke gihe tubyumva ku maradiyo cyangwa ku guhingangurukana bumenye twumva gusa ngo hazaba ibiganiro ntabaserukira impunzi gushika ubu twebwe impunzi tumenga twarakumiriwe muri ibyo biganiro kandi twateza kuba tubirimo
je ndabona yuko umenge impunzi zarakumiriwe nta kintu kinini twiteze nko kubiganiro nta n'icyizere tubiha ibyo by'ibiganiro kuko mu Burundi bavuga ati abagombye gutembagaza ubutegetsi ntituganira ukavuga yuko hari impande zimwe badashaka kuganira kandi izo mpande arizo zateye ikibazo mu Burundi ubu nka twebwe nko ku ruhande rw'ugwaruka twa dukwiye kuja kubasaba natwe tukamenya tuti ibiganiro biriko biraba tukamenya tuti harase impunzi zaraserukiwe mu nkambi ya Mahama hari waduserukiye ku ruhande rw'ugwaruka kuko ibyinshi biza biraba ugwaruka byinshi biduhitana bihitana ugwaruka twe twashitse ku icumu nk'impunzi natwe twa dukwiye kuronka ico tuvuga muri ivyo biganiro
misanzwe barakumiriye bamwe bateza kuba nabo bari kumwe nabandi babo twumva bahamagarwa tuvimba ku maradio tweho nta n'ikintu kimwe tumenya turumva ko badahagije hateza kwiyongeramo abaserukira natwe impunzi abaserukira abakiri bato abo bitango nabajene ko baragize ingorane cyane muri ibi bintu urumva rero ibiganiro twe ntitubona iyo bitera bijya ntitubona icyo biriko biradufasha mu gihe tubona ko hari habakumiriwe no bateza kubijyamo
mbega iki gintu gishasha mwibaza ugwaruka gojana muri ibyo biganiro mwiki
ugwaruka turabona ko rufite icyo gutwara kuko turavye kuva muri kahise gwamye rukumegwa ntibwigeze ruhabwa ijambo kandi bamye barisaba ntibigeze barironka bagwa mu mporera ahubwo icyo rero nico rero ahubwo bayi bafise bovuga kandi bashaka kugira ikintu boterera kugira ngo nabo igihugu cyabo cyubakwe namba tacu babona ko boshikiriza cyangwa botanga kyogira kamaro kuki none mu bihe nk'ibi bibi baronderwa cyane icyo kirekana ko nabo bafise iki icyo bashobora guterera mu kubaka igihugu cyabo
nimwibaza yuko hariho n'izindi mpunzi naba mu Bubiligi naba muri Tanzania naba mu Uganda hihi bose ni impunzi murabizi neza yuko impunzi zitase
baravuga impande zose za serukiyo mugabo ni impunzi za politiki twe twavuga impunzi problem land zitike zija muri politiki batari basanzwe abanyapolitiki mugabo bahunze manda ya gatatu bari mu makambi y'impunzi babayeho nabi babayeho muri ya tent babayeho batunzwe na ryagarama babona izuba ruko Imana iramukije
abaririmbyi n'abakunzi b'itorero rya muzika ryitwa Peace and Love ni nko kuvuga amahoro n'urukundo bari mu cyunamo umuririmbyi wabo mukuru Niganza Bosco yitabye Imana azize impanuka y'imodoka Felicite Fidelite yishatse araduye inkuru.
Inshuti abagenzi ngo bakunze mu Peace and Love bazindukanya gahinda ku wa gatanu urufugo wa Bosco Niganza rwatangiye kumenyekana ngo cagucagu abantu bahanahanye inkuru babaje bakoresheje cyane cyane amatelefone kuri bwa buryo bwa none bwitwa WhatsApp hambavuye amatelefone urufugo wacyo ruguma ruvugwa mu makuru mu biganiro bitandukanye byaciye ku maradiyo yasamiranye hano mu gihugu cy'u Burundi ije ry'umuyirimbyi w'umurundi kazi karumesha makuru yitwa Edwige Mbonimpa twari kuye mu kiganiro cyaciye kuri radio isanganiro Edwige Mbonimpa yari mu
Kumbuka ko nicaye byanse ko ndakinywa ko hari mu gitondo ndiko nditegura nza mbona ka message ngo mu muryango w'abaririmbyi ngo twabuze nakarungikiwe n'umugenzi nawo nyene akunda cyane abarinzi b'abarundi kandi n'uguruye n'amaradiyo ncaga bibona ndavuka mana Pascal apfuye akiri muto vrai
Amakuru dukura mu bayegereye umuririmbyi amenyesha ko yahitanywe isanganya ry'imodoka mu gihe ko aratahiwe hari igihe cy'isaha 6 z'ijoro ry'uwa 4 rishira uwa 5. Ayo makuru avuga ko iryo sanganya ryabereye muri karitsiye ya Kigobe muri ariko bw'igisagara ca Bujumbura iruhande hari inyubakwa y'ubuserukizi bw'Abanyamerika mu Burundi.
Ikimana yifatanirije na ushobora kugitandukanya kwiziyara abakobwa benshi beza barangyosha joja bashaka ko dukundana ko dukundana ko ndabakunda ko bankunda.
Iyi ndirimbo iri mu zatumye umugwi Peace and Love washinzwe n'imisore ibiri yagendera umugabo w'amaso Bosco Niganza na Vianney Nzigamasabo umenyekana. Iyi ndirimbo yakunzwe cyane kuva igisohoka mu mwaka w'2005 mbere gushika n'ubu yashakundwa rimwe na rimwe iravugwa mu manza z'ubugeni. Bosco Niganza asize igihengere mu mugwi Peace and Love uko bivugwa n'uwo bahora baririmbana Vianney Nzigamasabo.
Mu mugwi Peace and Love uretse n'ubuhinga yoba afise ari muri babiri bawutanguje. Ikibanza yari afise urumva ko ari ikibanza gikomeye, yari umwanditsi, yari umuririmbyi. Ndazi ko abantu benshi bababaye. Bosco ntitugiye kumubura gutyo, turamubuze ku mutumba, turamubuze agenda mugabo abantu benshi bazoguma bamwumva. Uretse indirimbo yasohoye kuva mu 2006 n'ubu yari agisohora, arasize indirimbo nyinshi twibaza ko abantu bazoguma bahimbako.
Bosco Niganza batazira Bobo yerekira umara ku baririmbyi bagenzi we. Umuririmbyi azwi ku izina rya Melissa mu Burundi avuga ko Bosco Niganza yari umuhanuzi mwiza.
Yari umuririmbyi kwanza, yarazi ama instrument menshi. Yari umuririmbyi, yarazi cyacyo kuririmba. Ajewe nsanzwe ndamuzi cyane kuko n'umuntu igihe cyose nasohoye indirimbo we yaza akambwira ati iyi ndirimbo niyo canke iyi ndirimbo ntabwo ari cyane. Aragatirimba ko ndavuga ngo iyi ndirimbo niyo ndagahwahwata. Rero kuri jewe ndavuga nti ndahombye, yari umufrere, yari umuryango, yari n'umugenzi.
Abaririmbyi si bo bonyine bakozwe ko n'urupfugo rwa Bosco Niganza batazira Bobo. Umugwi wabo wari ufise ubunywero buwitirirwa buri muri zone ya Rohero kwibabara ryitwa Avindo Université. Ubwo bunywero bwahurumbirwa n'abatari bake bashaka kwinezereza, na cyane cyane haje abakunda kumviriza no gutamba umuziki. Ni ukuvuga ko mu minsi y'akaruhuko kuva kwa gatanu gushika kwa Mungu, iminsi yose amasaha yo ku mugoroba, Bosco Niganza hamwe na bagenzi we w'umugwi Peace and Love bahora baba baremesha ibiteramo ibyo benshi bakunda kwita karaoke. Abakozi bakora mu ubwo bunywero kubera urwo rupfu twasanze bajumariwe umwihebura ari wose.
Ukwezi guheze yaraduhereza agashahara neza, mvuze ati ntaranyote wakatugurira agacupa.
Bosco yaratubwira yuko mu buzima akazi ari akazi, ukabonye ugakora uko nyene kandi ugakoze neza gashobora guteza imbere. Ibyo yarabitubwiye nta n'iminsi myinshi iheze.
Bosco cyo tumwibukira ko cyane ashitse ntiyamera nka ba bandi bibitangwa na ba bosi bakagara, yakubwira ati mwana wa mama dukore turonke ubuzima, turabe yuko wewe ubaho naje nkaba n'incyapfuto n'incamugongo nawe urabyumva. Yaramubyeyi wacu natwe cyatangwa kuvuga ati none umubyeyi yaradusize, none tugiye kuzoba bande, tukiyumvira ibintu byinshi ati mbe none nk'igihe akabari katubandanye gakora, tugiye kuzoba tuca mu ibarabara.
Kubakunda kwihangana kandi rukemera byose.
Umugwi Peace and Love ni umwe mu rwego mu Burundi uje ubwa mbere mu gucuraranga ibyo bita ama live nkuko twayibyiwe namwe bayirinda twaganiriye. Abayinzi bavuga yuko Bosco Niganza ariwe yari umutwe w'uwo mugwi Peace and Love. mugihe yashengeye abaririmbyi afite amakenga yuko ubwo buhinga umugupisa ndiba borofise mu gushuraranga bugiye gusubira inyuma mwumenya yuko Bosco Niganza batazira Bobo yapfuye afite imyaka 31 akaba yavukiye mu ntara ya Cibitoke imikomine Mabayi ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika.
Mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza naliko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Nurere kazoza,
nurere kazoza.
Nongere ndabaramutse nchuti mikundi ikiyago cha politike nurere kazoza. Jerome Niyonzima ndi murakoze kuba muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro. Turi mu gice cya kabiri cy'ikiyago twahariye akamaro ko gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara, na cyane cyane tugashimikira ku ruhara rwa wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi. Muri kino gice cya kabiri rero abatumire ba Terence Manirakiza bakaza gushimikira ku kamaro k'ikigega cyo gushumbusha Abarundi basinzikajwe n'amagume Burundi buhitiye buciyemo. Mu batumire baje kuganira nawe hakaba Musenyeri Jarwin Nahimana ariwe arongoye wa mugwi wo gushyira habona ukuri no kunywanisha Abarundi Sever. Hakaba kandi Dieudonne Mbonimpa avugira umugwi CNTB ujeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matungo, hamwe rero na Jean Buregeya umwe mu baserukira amashyirahamwe ahanira agateka kazi na muntu mu ntara ya Rumonge. Musenyeri Jarwin Nahimana niwe atangura gufata ijambo atomora akamaro k'ico kigega cyo gushumbusha abateshejwe amatongo yabo n'intambara.
Amwe atashumbusho yo birimwo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mutubabare gato y'ibyuma byadutengushye hanyuma tubaha ikiganiro twibeshye ubundi n'intamenwa twari twateganije niyo yo muri uyu mwanya murekerero twumve ikiganiro intamenwa kandi tubiseguyeho rwose.
Kaze mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Ayo ma politiki siyo wili kura ya mnye njizamu.
Ego chane.
kuko nasanze wari wamuhanuye nabi mbeko ngo n'umuntu aturuka ukagataha bunyama afuye atajyandikishije byogenda gute
icyo wese ndinga
wewe
aho yari kurasa ndari cyabona ibyo bende wire kuramukoza nibiki
none ngo yero minata haba bara wewe cyane ari kindi kinyegeje nyuma
mbeho ni kubera iki yagiye atambwiye ibyo ni wowe bimwosha nta wundi
ndakubwira ndamwebere wewe urakwiye kwikebuka ukamenya ko urya mugore ari mu rugiwe wewe hajya ntacugaba ntarakene yego
uti kikandaro
nta nakimugaba muri
ibyo ni byo uri kuramubwira aho ntahagaba si kwa murumunanje
yo aho gaba nahi wawa honyene minata nawe muhamahoro
awigira umucamanza wowe ni ndiya rugucishije ini ndiya kwitwaye
ya nyitwaye ko nyene wibaza ko muzomuhenda henda nkemera itongo twarayandikishije uragenda witware
umusenzi yankubudije
na
aho abaye ko yateye imbere ugira utagure gutuneza
mara mara hi jewa yigeze ubana sega
Joke, igenzi rangirubenye gutega wapi? Wanditse.
Reka sha reka nubugese.
Eh.
Kija cha kabicho.
Eh.
Ndase vide nokuri.
Narakime wanditse ningene byari byoroshye.
Api muhu.
Reka nako sa. Isi.
Bya njye guhindura ama verbe simbona niyo bitumutwe. Ntakija hari just.
Eh.
Kwasha twandika gute.
Yo. Iga verb wajushira muri present perfect tense.
Ne wachugira gute.
Eh. Wagira they have just gone to the market. Wagito?
Yo, oya wang.
Eh,
jeni giye. They just had gone.
Yo ho, acha koshesh. None. Ija ugziri alhevu. Nae wachivishi na hegash. Eh?
Nanchanga nije wa.
Acha koshanga nije kwe.
Ichoneshu na hindi kona andi kichomu. None chamsu.
Eh?
Hanye ne. Nato mana zero eti.
Yo, wawagu isi iti. Kwa matamu wa English? Yo! Hari mwana fote autografi ho nyene. Em ni yiri kwararaba. Kama bari kwasha ujya we na wote.
Ya 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 ya.
Eh?
Ijo na hari ntwe yashimi.
Eh.
Ama ntwe gasa zako twica grem.
Eh, kandi rero habwo na wiki ni kim. Eh, umenye ko no muzi dofise entraînement eh. Après midi, cet après midi. Dofise entraînement.
Nenda kwiga jari.
Eh bana. Ijya mache uranye nibe bikwere.
Nyatari ka.
Mugabo ntacho turabwira prof wa IPS. Ntadufatire cyane.
Kandi wangu.
Ego.
Ijo dukina vjozo.
Eh?
Siheza.
Siheza.
Ikipe yaji. Jukuja makondisi.
Eh. Kwe.
Wenu wana kwa tabara mprasa dufisi.
Yo.
Yombiye mungu kuhija machi. Hogea nunga siyo. Yogenda gutu.
Kandi nani ni problem.
Yei.
Natiko naribiga vji umvi.
Ashi. Ifotu londira wasubirizi. Ibarra itara agwa.
None gasha.
Mm-hmm.
Oisha mwagwara ni oki.
Inde.
Gwara.
Gwara.
Gwara uzi. Eh. Kumenga ntuvyumwa.
Gwara.
Gwara.
Akina muri equipe ndimo jewe joka.
Eh, sumune nka banda hadakina.
Eh,
kandi resha uyo shora ntufite nacho.
Ashoboye kijanjabye.
Gwara ninjabye. Ba witonda sha. Gwara.
Ninjabye rero. Ushaka ushugende uyimubwiye ndabivuze. Ninjabye.
None nkubu muhora ikive. Umuntu mbona yimereye neza kujya.
Eh, ko kweri. Duke hano umuntu hazuye yajava.
Kweri.
Ataki unakimwe chiwe tuzi. Oya. Nibishobo
kandi rembwe na Gidio mwaramushizemo nabujya muhungu
ntanja vyinkeneye muri equipe jewe nkinama ubyumva utavyumva biragusha
kwari kumenza uko joke
Bega ipsa ya sabuni yose nagura
hey.
Ire kuri zo mpuzo izo hey. Nyene mbona
mve mama nawe bash
None
ushaka ndazipfupye
Hebu, ya naura hebu karenzi. Narenzi kwa yoza kumesuza bino bishambara zanje jana kukora. None ndabirura imatsi.
Ha, ahubwo guri iyindi nyabuna.
Iyindi kiga ibi.
Erega si ndamesura uniforme nazo.
Izo uniforme nazo za mama mazi.
Uramenye ubu nambara uniforme zerama. Bibaza ko ari nka kera muri primaire. Nambara ikaki zitabonekesha ubucafu.
Emwe mesura amaboko ni gwawe.
Yeah.
Kandi manyi n'umukobwa burya n'uwogira isuku.
Yes, ifite nyene. Arabanyeshure twigana abanyica vrem n'ukuri.
Kubera iki?
Oya mama n'ukuri.
Hey.
Uyoberwa ko bari muri secondaire canke bakiri muri primaire byose ukabibura.
Mbega nyene kwishura ni gute?
Ha.
Urabatari kwigira neza kumubiri gusa mu mutwa atakiriyo.
Yo, jewe ka mama urabaza wa twigana wumve ndabisatura
hahosha
he po nyene ejo baratweretse amanota mu travaux journal
ivyo navyo nibiki
na manota twakoreye mu interrogation yose ukuye mu ama examen ntabyo wumva
aho tusanga
yo Narabi kubise ga mama.
Hey.
Hose narujuje. Kiretse muri science et technologie gusa. Mm. Naho nyene kwera mate ya nina niri.
Urabwira Jidi ya gusigurire.
Yeah. Nato kwirwa ari koroga. Amanota dashikana 10 ndondera nzoyabora wumva muri exam. Ya mama nawe.
Mm.
Aho narameye byaraheza nuko.
Ni wumva?
Hey.
Aho mwa na kanteturu.
Aho sagora ofisi ubwo wibaza ngo sinzonye.
No man. None no uraga mwana.
Nzomenya rero nureme.
Didio nawe.
How?
Bega nyina rihe kwa da.
Bya jidiyo ntabyo no menya. Mugabo nawe nyene frame azomenya. Ubu niyo yoca yobegwa atana rimwe byari bwa bega mama.
Ndazi gasha. Erege ibintu birahinduka mwana.
Mama, nta jewe canke jidiyo tuzokumara amaza kwishura. Aho rero rema.
Kunde message ndaremye.
Yego.
Reka ndakurabira amahera uguri yindi sabuni. Nanje mese bino bishweka.
Sawa.
Na ibindi navyo ndizeye ko mutazontetereza.
Yego.
Madame wepesi na vyorosha abasha.
Gute.
Ashaka ko turika. Oya. Oya vroma turuke gatoyi.
Akaye ko mvuye ko warushe. Gicuma nyabuna.
Oya. Je umutima ugomba umve umuntu kuri kwimana. Yo.
Ni wamenya ntana kimwe subira kumva.
Eh?
Eh? Eh? Ugomba wicare. Arakwica nokuri. Nyaruka.
Mwe basha. Ibyo muri mwana ibiki. Fiacre. Nyaruka ni bagusige.
Oya nuko. Oya nuko turoje prof. Turuka te basi. Eko.
Muruhuki.
Eko prof.
Eh? Turuka tacha turakora.
Nibyo nako ndamubwira prof.
Nazi sindaruha. Hamana mu muri misoshuga ntamwe yabwe ngo murarushi.
Oya.
Akinyaruka. Fiacre, musigare nyuma.
Eh?
Dusigaje turuzi tatu gusa. Vit.
Zefu zote prof. Oya. Yo! Trawera nokuri.
Niho dukomera.
Jamara nwenze, ega muri wakwera mutanima.
Sibyo nyene.
Na watera karimba ho kuduwa morale ngaga ntuze. Ka numuza re bya bishe gubyanye.
Bijanye nite duha morale pro.
Ego pro, chandagizike kiye.
Oya nukuri. Oya. Okay. Ndabona ko mwahoreye reka turuhe.
Urakoze.
Metna. O marche. Ça va?
Ego, ça va.
Aho byo pfuma.
Twagi?
Ego.
In. 2 3 et
4 1 2
3 et 4
Nako mpumbye bash. Urabona entraînement yino musigene yari ryoshye.
Ijya ni ya mbere vraiment. Aha rero twako kama dukora nkuri ku kuri umunsi. Kose ka turabagangi ba gute.
Ah go vraiment. Ash.
Eh mwaruhutse?
Okay.
Okay. Maintenant, vous formez un cercle. Gira umuzingi munini wagutse.
Umuzingi munini nani?
Ego.
Akura hiyo. Fiacre we.
Sa?
Fiacre. We mera nkusubira inyuma gatoyi.
Uku.
Okay. Exercise tugira dukore. Ndakomeye cyane. Murabona ngako tungana twese muri uyu muzingi?
Ego.
One in equipe. Muri equipe rero umwe wose aragira icyo aterereye. Murumva icyo nshaka kuvuga?
Ego.
Okay. Tera mupira ndakwereke. Teddy setontu. Nawe cha urabuhereza.
Kunye nyene mara.
Tubategaza kubaje collectif.
Ah no mumwe.
Kira dira kwibunganya umupira nkuko bamwe bamwe nabonye babigira. Mwabyumise? Mwabyumise neza?
Yego.
Mutegereza guhana hano umupira. Badanya muhekanya rero.
Tera ngaha. Aha nyene. Wesha.
Muhe muhe.
Aha nyene.
Aye! Mwesha dake. Afuye ba. Eh rabi ngena kumbaga yeba.
Yo.
Joke.
Yo.
Wait joke.
Yo.
Joke. Urafunise. Turabe. Oya na chubaye. Turabe. Kari wa twari dufise ga yemwe.
Wowe ba.
Wachira tuzoyikira gute.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti turabashimiye tugeze ku musozo w'aya makuru maze rero mugire umugoroba mwiza mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika